Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Nikaze kuri mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya kane kwezi kwa gatanu mwaka wa 2022 kaze makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Itangazo ryashyizwe ahabona n'ibiro bikuru by'intwarameto kuri uyu wa gatatu imenyesha ko abasirikare b'u Burundi 10 aribo basize ubuzima mu gitero cy'aba El Shabab kuri uyu wa kabiri uheze. Abagera kuri 5 nabo barabuzwe irengero, 25 nabo barakomereka. Ariko abasirikare bari mu gihugu cya Somalia bavuga ko ibyo bitigiri birenga kure y'ibyo byashyikirijwe n'ibiro bikuru by'intwarameto. Ibiciro byo kuyunguruza mu gisagara cha Bujumbura no mu gihugu hagati byadugijwe, igituma ni izuzwa ry'ibiciro by'igitoro riherutse kuba nk'uko umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nizimbere yabishikirije kuri uyu wa gatatu. Muraza kubyumva mu kanya. Bagiye kwicwa na kigoyi, abo ni impunzi z'abarundi bahungiye ikakuma mu gihugu cya Kenya. Ibifungurwa bahora baronka byagabanijwe inshuro zitatu araheze igihe. Ido ni ido ryano makuru ni mukanya, ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Abasirikare b'u Burundi 10 nibo basize ubuzima mu gitero cy'aba El Shabab mu kirindiro cy'ahitwa Ser Balaf ni mu ntara ya Maeshaber hari kuri uyu wa kabiri uheze. Abagera kuri 5 barabuzwe irengero na 25 barakomereka. Ibyo biri mu itangazo ryashyizwe ahabona n'ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi kuri uyu wa gatatu. Ariko amakuru aba mu basirikare bari mu gihugu cya Somalia akavuga ko ibyo bitigiri by'abasize ubuzima n'ababuzwe irengero byo babirenga kure ibyashyikirijwe n'ibiro bikuru by'intwarameto. Ni nkuru twateguriwe na Josephine Jones Nkunzimana.
Icho gitero kukirindiro gikuru cikambi ya 61 ya Amisom ari iherutse guhindura izina kitwa Atmis cyakozwe n'abihebyi baba Al Shabab mu gisirikare cy'u Burundi. Bemeza ko abasirikare 10 bahasize ubuzima, 25 barakomereka, hamwe na 5 babuzwe irengero. Amakuru ava muri bamwe mu basirikare b'u Burundi avuga ko ibitigiri by'abahasize ubuzima n'ababuzwe irengero birenga kure y'ibyashikirijwe n'ibiro bikuru bya gisirikare. Bavuga ko abasirikare barenga 30 bataramenya irengero ryabo, umwe akaba ari we babonye ikiziga, abandi 24 bakomeretse bajanwa kwa muganga, harimwo abarembye bashika 10 baciye bajanwa kuvurirwa i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Mu gisirikare cy'u Burundi mu itangazo basohoye kuri wa gatatu bavuga ko ku ruhande rw'abateye aba El Shabab hafi y'abarenga 20. Igisirikare cy'u Burundi kigira ko gihoza imiryango yabuze ababo bariko bitangira izina ry'u Burundi mu makungu. Amakuru ava mu gihugu cya Somalia abandanya avuga ko kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu batari bwashike ahahoze ico kirindiro ngo bashobore kubona ivyononekaye byose. Bariko bategura ibitero kuba Al Shabab kugira babake abo boba barafashe bakiri bazima bongere bashobore no kwegeranya abasirikare basize ubuzima muri ico gitero. Ku rubuga rwa Twitter umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyamirije ico gitero caraye kigabwe ku ngabo z'u Burundi agira ko ahoza imiryango yabuze ababo.
Arakoze mugenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana. Abantu 21 nibo bagandaguwe, babiri barabuzwe irengero, 23 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko, 3 nabo barasinzikarizwa ubuzima. Ivyo biri mu cegeranyo c'ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akate Burundi co mu kwezi kwa 4 kuno mwaka.
Ogisteni mubona jejwe kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe asaba leta y'u Burundi guhana abagirizwa ayo mabi no gutunganiriza abarundi bose bataravye umugambwe bakomokamwo mukurikire.
Abakora ayo mabi yose akaba ari bamwe mu bakozi b'igwego rw'iperereza bamwe mu bapolisi imbonera kure hamwe na bamwe mu bashirikare. Biziga by'abantu bikaba byama byatowe ahantu hatandukanye mu gihugu abajejwe intwaro bagaca bihutira tanga amategeko yuko bafuba atamutohoza abanje gukorwa kugira amenyekane ababa babagandaguye ndetse nabishwe akadi Burundi rekana muri ico cegeranyo ukwivanga kwa bamwe mu batwara mugambwe uri ku butegetsi mu bijanye no gutungana n'intwaro kandi atari byo baba bajeje aho tugatanga karorero aho imbonera izwi nka Foster yo kumutumba Nyantakara komine Kayogoro ntara ya Makamba yagirizwa gufata ku ngufu kana kagakobwa k'imyaka 16 mu nyuma ako kana kakaba kavuye kana kubitwa na se wanyene gukora ico caha mugira umubyeyi wako kana asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambo SNL yaragiye kwitwara umugore w'umugambo Sende David de Cru wo mutumba yamumenyesheje ko atazigira ari umutungane mu gihe umugambo Sende David de uzoba kiri ku butegetsi. Umukuru w'umugambo Sende David de nawe muri iyo komine ya Kayogoro yarihanije abajeje intwaro n'ubutungane muri ako karere kuko batosura kwakira ibirego by'abanywanyi b'umugambwe SNL. Kubera ibyo byose rero kandi Burundi irasaba leta ikubahiriza no gukingira abanyagihugu bose itaravye imigambo baturukamo. Kandi Burundi irasaba kandi leta y'u Burundi kugira amatohoza yigenga ku bijanye n'ibiziga biguma bitorwa hirya no hino mu gihugu hakamenyekana ababaganagura bakongera bagashengezwa imbere y'ubutungane.
Turabandanya ano makuru twabategura abanywanyi babiri umugambwe SNL bari mu gasho k'igipolisi cya komine Kayogoro mu ntara ya Makamba kuva mu gatondo ku kuri uyu wa kabiri. Amakuru ava ku mutumba wa Nyantakara wa zone Gatwe aho bafatiwe bavuga ko bahagaritswe bari bagiye kwitura igipolisi nyuma y'ihoterwa bakorewe na bamwe mu rwugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD zikaba zaranabasahuye amafaranga arenga 300,000. Inkuru tubaza Valerie Muco.
Abo banywanyi b'umugambwe SNL bahagaritswe ni Sakubu Lucien na murumuna we Niyongira Corene bo ku mutumba Nyantakara muri komine Kayogoro. Nk'uko amakuru dukura kuri uwo mutumba bimenyesha, abo bagabo babiri bategerewe n'imbonera kure 15 zo kuri uwo mutumba zirongowe na Fanuel Ndayishimiye arongoye umutumba Nyantakara hari igihe c'isaha 4 z'ijoro batashe. Ayo makuru nyene akavuga ko izo mbonera kure zabasahuye amafaranga arenga 300,000 vy'amarundi. Abo banywanyi ba SNL ngo bakaba baratabaje mu sitanteri wa komine Kayogoro ariwe Antoine Ndayiragije nk'uko aya makuru avyemeza. Ariko rero uyarongoye komine ntacyo yavuye abafasha kuri uno wa gatatu mu gihe bari bagiye kwitura igipolisi kuri Brigade Gatwe. Uwo musitanteri nyene ngo yaciye ategeka inyamiramabi gufunga abo banywanyi ba SNL. Uwutwara igipolisi c'inyamiramabi ahigatwe akaba yaciye abashira mu gasho. Amakuru atangwa n'abanywanyi ba SNL avuga ko bamwe mu gwaruka gwa CNDD-FDD na bamwe mu batware bari bamaze iminsi bategura umugambi wo kugandagura Sakubu Lucien bamuhora gushira habona amabi akogwa na bamwe mu batware muri zone ya Bigina. Intandaro ya vyose ngo ikaba yabaye aho yiyamiriza ifatwa ku nguvu ry'umwana w'umwigeme afite imyaka 16 yafashwe ku nguvu n'uwitwa Foster asanzwe ari mu gwaruka gwa CNDD-FDD kuri uyo mutumba Nyantakara haraheze indwi zibiri. Ivyatumye umwe mu barongoye umutumba Nyantakara azwi ku izina rya Apollinaire yari yatorokesheje wakoze icaha ahagarikwa akaba yahavuye arekugwa ari uko uwakoze icaha yishikanye. Agashavu rero kakaba kavuye kaba kenshi mu ndongozi za CNDD-FDD aho muri zone Gatwe ya komine Kayogoro muri ntara ya Makamba. Twibutse ko uwo munywanyi wa SNL Sakubu Lucien yari yarigeze gufungirwa mu ibohero rya Murembwe mu 2018 aza kurekugwa inyuma y'imyaka ibiri yari yafungishijwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abarongoye SNL bagasaba abajejwe intwaro n'igipolisi gukingira abo banywanyi babo hagakogwa amatohoza atayegamiye kugira abagirwa n'icaha bahanwe hatagiyemwo akamwana wa mama.
Arakoze Valerie Muco. Tumira mate mukanya amakuru twabateguriye acabandanya.
Inzamba
Ano makuru tuyabandanije muvyerekeye kwiyunguruza ibiciro byo kwiyunguruza mu gisagara cha Bujumbura byahora ku mahera amajana na 50 byadugijwe aho mu gisagara bigiye kuja ku mafaranga amajana 550 y'amarundi kuva mu gisagara naho uja ku nkengera zacu itike yagiye ku mafaranga ari hagati y'amajana 600 n'amafaranga 1000 mafaranga y'amarundi. Ibyo ni byashikirijwe kuri uyu wa gatatu mu kiganiro n'amenyesha makuru cyatanzwe n'umushikirangano w'ubudandaji no gutwara abantu Marie Chantal Nijimbere, akamenyesha kandi ko n'ibiciro bishasha byo kunguruza abantu uja mu gihugu hagati bigiye kuja hagati y'amajana 250 n'ibihumbi 16 by'amafaranga y'amarundi kurikira umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere.
Sanche vid nirango rompwa amafaranga amajana 600, sanche vid buterere amafaranga amajana 7, sanche vid charama amafaranga amajana 7, Centre Ville Kiriri, amafaranga majana 650, Centre Ville Luziba, amafaranga majana 900, Centre Ville Maranza, amafaranga 1000, Centre Ville Kamesa, amafaranga majana 750, Centre Ville Rubirizi, amafaranga majana 950, Centre Ville Kwabusiko, amafaranga 1000, Centre Ville Gatumba, amafaranga igumbi. Ibiciro byo kwiyunguruza hagati mu gihugu bishinzwe kugukurikira. Bujumbura Gitega amafaranga 1800, Bujumbura Bubanza amafaranga 4000, Bujumbura Buganda amafaranga 4000, Bujumbura Bugarama amafaranga 3500, Bujumbura Buraza amafaranga 12500, Bujumbura Bururi amafaranga 1800, Bujumbura Cankuzo amafaranga 1600, Bujumbura Gihanga amafaranga 3000, Bujumbura Gishubi amafaranga 1100, Bujumbura Gitaza amafaranga 2500, Bujumbura Kiremba Sud amafaranga 1950, Bujumbura Kirundo amafaranga 13500, Muyinga Kobero amafaranga 2500, Bujumbura Karusi amafaranga 12000, Bujumbura Kobero amafaranga 15000, Ngozi Masanganzira amafaranga 2500, Ruyiki Cankuzo amafaranga 3000.
Uwo yari Marie Chantal Nijimbere akaba ari umushikiranganji w'ubudandaji no gutwara abantu. Tuje makuru ajanye n'impunzi, abarundi bahungiye mu ikambi y'impunzi Kakuma mu gihugu cya Kenya bavuga ko bagiye kwicwa na kigoyi. Igituma ngo nuko ibifungurwa bahora baronka byagabanijwe inshuro zitatu kuva mu ntango z'uno mwaka, bageze ko baja no kubitora ngo bipakiza ku mapikipiki kuko babitora kure, bakavuga ko n'itike yo kwiyunguruza yaduze cyane. Inkuru tuyibaza Vanessa Muiteka.
Abarundi bahungiye Kakuma bavuga ko ibintu byagiye kuyangara mu ntango z'umwaka wa 2022. Ibifungurwa bahora baronka byagabanuwe inshuro zitatu, bavuga ko ibyo baronswa bidashobora kubamaza ukwezi kandi ko bama mu madeni batazi n'ingene bazoriha.
Kuva mu mwaka rero ngo wa 2020 igihe yatwaye mu bihe bya coronavirus twakega India bakaziduha umwenda bireshyo igihe twatega umuceri ibirondwi hamwe n'ubushaza ibiro bitatu bitatu ku muntu, ibirondwi birindwi ku muntu, ni ukuvuga tukasasira kwikega amezi abiri ashize. Yarabanganije gushika 2021 ukwezi kugeza hagati nko mu kwa gatandatu ibyo biceri yahera. Tutangura gutega ukwezi kumwe kumwe ku muceri, tuba dutega bya biro tutega ibiro bitatu by'umuceri ni kiro y'inusu cya desi, aho byari kuyagabanuka. Hanyuma uyu mwaka rero niho yabaye ndahasi, ubunye tugeze ku biro bibiri by'ibigori hamwe n'ikiro kimwe cy'ubushaza n'inusu y'amavuta inusu iri kiro. Ni ukuvuga rero ubu irya dutega ntizikidukwira ngo zimaze ukwezi, ukwezi kugera
amashiringa majana atandatu baronswa buri kwezi kugira ngo basahirize muri tujyana turiya bavuga ko ni make cyane na cyane cyane ko ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku rugero rudasanzwe
hari amafaranga turonka mu kwezi amashiringa majana atandatu ku muntu asahiriza zandya twakega ayo mashiringa majana atandatu ntadushinze inzara murabona ibi bihe ibiciro byaraduze cyane kuko ibihe byabaye bibi igiciro cy'umuceri twakishyura nka aya mashingi ijana igiciro kimwe cy'umuceri mubigeza ku ijana mirongo ine hari abagurisha ijana mirongo itatu mvanye ubwoko bw'umuceri ibiharage byahora ku ijana ubiteye ku ijana mirongo ibiri ni ukuvuga rero ibiciro byaraduze bimwe biboneka cyane
utwo duke baronka kudushikana muhira ngo ni intambara kuko babifatira kure bakabipakiza ku mapikipiki ayo nayo akaba yaradugije ibiciro ku bashaka kwiyunguruza bakoresheje ibyo byuma
bitaye ko ugiye gutega bya biro bibiri muri abantu benshi mu muryango umuryango muniniya ni mpaka urondere imoto cyangwa imboda yo kubitwara muhira kuko zitegera kure hari abategera kure cyane aho zitegera ingya ayo mamoto nayo igiciro cyo kwiyungururiza cyaraduze cyane aho hagendwa ku ijana ubu hagendwa amajana atatu
mu kumenya ko abarundi baba muri iyo kambi baharugwa mu bihumbi cumi na kimwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe radiyo inzamba ntitwashoboye kuronka ubuserukira hasi ya mu ikambi y'ikakuma mu gihe twari kumubaza icoba kiriko kirakogwa ngo izo mpunzi zironswe icyo gufungura
tukiri makuru yerekeye impunzi umunezero ngo ni wose kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe abagera ku ijana bafise utwo badandaza akaba baherutse kuronswa imfashanyo y'ibidandazwa ifise agaciro k'amadolari ijana ariko bakavuga ko iyo mfashanyo yahawe abantu bake cyane n'inkuru ya Beni Akserakana
amakuru tukura ngahe Murongwe hatumenyesha ko impunzi zigera ku ijana ziba muri iyo kambi arizo zaronkejwe imfashanyo iciye amadolari ijana bakavuga ko bashima cyane iyo ngabire izo bafasha kuduza agatahe no kwikenura nk'uko umwe mu baronsa bivuga
ijana yaduhaye bitahe yatumariye hegagiye amasukari amawuki imyunyu amanyereji ibindi byose ngaha yaduhaye turi mu munezero ntangire ntiwora baduhaye itora ijana mu makungumane vifuje ibihumbi amajana arindwi n'ayandi hejuru
ariko rero naho biri uko ngo hariho agahaze kuko baronse ari bake cyane bakavuga ko habaye kurobanura mu gutanga iyo mfashanyo
naho ayo mashyirahamwe ari karaza yinjira mu nkambi je birambabaza mugabo igituma mbabara ntibandika bose yaba bandika bose uri harya karonka uwundi akaronka nawe akitabara akadagura ko karya kunyu adandaje agura kakunyu ugira ubuntu ukagenda isebere ntibakwakire mu nzira ukazana utwudandaza urakura kakunyu kakunyu ushyira mu isombe kakunyu ushyira mu duharage watuguze ariko ugacusanga nagenda barobanura
mwamenye ko baronse iyo mfashanyo ari abari mu mashyirahamwe gusa kuko aribo bonyine bamenye aho baca mu gusaba basaba ko imfashanyo zibonetse zoroswa bose atankunzi
dushimire Beni Akserakana nongaha duciye dusozerera n'amakuru twari twabateguriye shimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi bagenzi bacu bayatorokanije nabo tubashimire jamarinda bashinze mwari kumwe kuri mikro ndabike banuye ndabifuriza umunsi mwiza.